Prefecture, amakuru mu Kirundi.
Ndabahaye mwiriwe nchuti bagenzi mwiko mwra kwa ikine vigano vizahajo indundi kiritire nunganyo wa makuru mukirundi amakuru yokuru yu wagata tisari kia milongi wili kwe zuku chenda ibiumbivina milongi wina gata tu agizo ningi nguru nguru zikulikira umuntu umwe aramaze kugwara kolera ku mugwa mukuru w'intaya ya Rumonge abanyagihugu bavuga ko iyo ndwara iri kiribonekeza biturutse ku ikena ry'amazi ya Regidezo ibice bibiri by'amafaranga angana n'imiliyaridi 58 n'imiliyoni 220 leta yahaye amashyirahamwe kwiteza imbere yitwa mu gifaransa de societe coopérative niyo amaze kugaruka mu kigega cya leta ibyashikijwe n'umushikiranganyi mu byagejwe harimo iterambere rusange Martin Terete yishyura ibibazo by'abashingamateka kuri uyu munsi wa gatatu inama nkuru y'igihugu igeje gucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi sense irashima uko ibinyamakuru bikora naho hibonekeza amakosa ajanye n'umwuga uri bimwe mu binyamakuru na yandi ni mukanya matuye abone Yesu rimwe bw'ivyuma byo done niyo zgame njenge nda yabashikirize mukanya sase ni donido
radio indundi culture
ndasubiye kubaha mwiriwe inkuru imwe mukwayo umuntu umwe aramaze gufatwa n'ikiza cakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bamwe mu banyagihugu bo muri ico gisagara bavuga ko hari ubukene bw'amazi ya Regidezo aho mu Rumonge bakamisha ko bahitamo gukoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika amazi bavuga ko kubwabo acafuye aho mu Rumonge duhamagara mugenzi wacu Alexis Nibasumba
abanyagisagara ca Rumonge basubiriye kuja kuvoma mu Tanganyika bemeza yuko amabombo rusangi no mu mihana iwabo kugira boneke imajya amazi baba rishuye amwe mu banyagihugu bo kumugomere nabo bakaba bavuga yuko amazi giye kirekire batabona amazi na gatoyi mu mabombo ni mugihe hari gice kimwe cyo muri iyo karitsiye kiyaronka ariko mu makaritsiye nka Kanyenkoko karitsiye Swahili itebana nka Yamba abadashoboye kuja kurondera ayo mazi nyuma y'igisagara cha Rumonge baje kuyavoma mu Itanganyika nyene ingaruka mbi zikaba zamaze kwibonekeza kuko amakuru ava ku bitaro bikuru bya Rumonge yemeza yuko hari umuntu umwe amaze gufatwa n'ikiza cha kolera akaba ariko avurirwa kuri ibyo bitaro nkuko amakuru ava ngaho kuri ibyo bitaro abivuga tubajije urongoye Regidezo mu karere mu Rumonge aremera yuko mu gisagara cha Rumonge hari kibazo cy'amazi make zabiro nzokizwa nayo akabamenyesha yuko zimwe mu ngingo zamaze gufatwa ari uko hazoja haraba gukurikiranya amakaritsiye mu kuyaronsa amazi akemeza kandi yuko muri Regidezo bariko baragerageza gusibura imiringoti yari yapfuye kugira ayo mazi asubire kuboneka muri Umonge Alexine Basumba Radio Ndunde Kiritiye
Alexine Basumba tugukengurukire amashamba ya Mpungwe na Kibimbi bagiye gushigwa ku rutonde rw'ibanza bikingiwe nkuko bihaye bishikizwa n'umuyobozi w'amashamba mu kigo OBPE uyo muyobozi ariko akanegura ko gushika ubu ayo mashamba haraba yabogera bamwe bamwe abandi nabo bakayororeramo ibitungwa ubwo buyobozi busaba kandi ko hari n'ayandi mashamba abwirizwa gushigwa ku rutonde rw'ibanza bikingiwe ni nkuru ya mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana
umuyobozi ajeje amashamba mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo ibidukikije Samuel Nibitanga ariko avuga ibijanye no gukingira amashamba yerekana ko hari urusansuma rwakozwe kugira amashamba ya Kibimbi na Inanzigwe ari mu ntara za Makamba na Bururi aje mu bibanza bikingiwe habanje gushigwaho itegeko uyu muyobozi akerekana ko muri ayo mashamba hari nyabuzima bitandukanye bigizwe n'ibiti eka mbere n'ibikoko atahandi umuntu ashobora kubisanga
ibinyabuzima no vuga z'ibikoko akaba n'ibinyabuzima byatsi ibiki kubijyanye n'ibyatsi n'ibiti nuko harabonetse icyatsi ushika no musa atahandi turagisanga twarahasanze n'ikindi giti abeshi bita umuvyi n'igiti cyoroshye kugwiza cyo cyose kikaba kiri mu byo mu biratwa
Samuel Nibitanga asanga yamara ayo mashamba adakingiwe muri kino gihe kuko hari abihaye uburenganzira bwo kuyabamwo wa no kuyororeramo ibitungwa
aho twavuga nk'imiryango imiryango twasanze iba cyane cyane muri Kibimbi imiryango ishika 23 iyo miryango rero tugiye kurabira hamwe turabe tuti mbega batse bava hehe hariho rero n'ubundi mugwi w'abantu bafite amararo y'inka
Uretse iyo misozi itegereza gukingirwa umuyobozi w'amashamba Samuel Nibitanga asanga n'imisozi ya Mpungwe na Birime nayo nyine ibwirizwa kuja ku rutonde rw'ibibanza bikingiwe
tubandanya turaba ibindi bibanza bishaka gukingirwa aho nashaka kuvuga nk'umusozi wa Mpungwe imisozi ya Birime kugira tubandanye tuduza cya gisigira ibibanza bikingiye
mukamenya ko Burundi bwateye umukono ku masezerano mpuzamakungu ajanye no gukingira ibinyabuzima. Umuyobozi Samuel Nibitanga akavuga ko rero ko gukingira mwe nayo mashamba umuntu abakingiye n'ivyo binyabuzima. Ayo masezerano kandi akaba atomora neza ko igihugu cyateye ku mukono gisabwa kugira n'imiburiburi ibice 30% by'ibibanza bikingiwe.
Jean Dodier Nahimana mu byo gutuma tumana kwa makuru inama y'igihugu ijeje gucungera ko ibinyamakuru bikora mu Burundi sense irashimishwa nuko ubu mu mezi atatu aheze imigenderanire yayo n'ibinyamakuru yari ifashe neza muri rusange. Mu kiganiro gisozera inama isanzwe y'inama nkuru y'igihugu ijeje gucungera ibinyamakuru ya mibaburi mezi atatu Vesine Nahimana arongoye sense yamenyesheje ko ariko hari amakosa yakozwe n'ibinyamakuru inyuma iyo nama hari n'ibinyamakuru byahagaritswe byifata kibanza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jotamira tuzi.
Muri aya mezi atatu arangiye Vestine Nahimana avuga ko inama y'igihugu arongoye ijeje gucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi sense ko imigenderanire yayo n'ibinyamakuru ari myiza muri rusange.
Umubano hagati y'inama nkuru ijejwe gukurikiranira hagati ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru hamwe n'abamenyeshamakuru nyene ubucuti bumeze neza kuko haraciye igihe tuganira tuvugana tubereka bukebuke ingene muriko turakorana.
Nahimana ariko aranegura amakosa atari make yakozwe n'ibinyamakuru byaba ibyo mu Burundi ndetse na mpuzamakungu.
Hariho amakosa yakozwe ajanye n'ibi by'ubucakubiri n'imigenzo y'Ikirundi atanze ubundi meya twarabonye inkuru zihengamye twarabonye inkuru zibesha twarabonye inkuru zitagira ataraze neza iyo zazananye twarashoboye kubona n'ayandi makosa ajanye n'ugucyoza agahamagarira urwango mu bya politike. Harabonekanye imvugo zicyafuza abantu twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicyafuza abantu imvugo ndenzarugero izirimo ibinyoma. Itegeko rigenga CNC risaba yuko ibinyamakuru byandika biza birazana ikopi muri CNC. Hariho rero ibyo menga ntibikibaho
kubera ayo makosa. Bimwe muri ivyo binyamakuru vyagabishijwe ko bitisubiye ko izindi ngingo atamenyesheje zizofatwa. Mu ngingo zagiye zifashwe harimo guhagarika vyifata kibanza ibinyamakuru indwi bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Nahimana yavuze ko ivyo binyamakuru bisa n'ivyaheze gukora.
Tumenya ko babuze abakozi, tumenya ibyazo izo nazo zikaba ari Home World TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders, Mango Line, Qualcomm, Site de la Cosome, JTV, Showa TV.
Inama y'igihugu ijeje gucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi ikabisaba ibinyamakuru gukora byisunze amategeko y'umwuga.
Ice 2% gusa by'amafaranga angana imiliyaridi 58 n'imiliyoni 200 leta yahaye amashirahamwe yo kwiteza imbere twa mu rurimi rw'Igifaransa des sociétés coopératives kugira kuri imigambi y'iterambere mu mwaka wa 2020 niyamaze kugaruka mu giga cya leta. Mu gihe ayo mafaranga yabwirizwa gusubizwa ku kiringo cy'imyaka 2 bamwe mu mashingamateka baribaza ingene ayo mafaranga yose azosubizwa. Hari umutumire mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatatu umushikiranganyi mu byajejwe harimo iterambere rusange Martin Niteretse yavuze ko ayo mafaranga ategerezwa kuboneka kuko atagiye mu minwe y'umuntu umwe. Gushika ubu hakaba hari amakomini atarasubiza n'urufaranga na rumwe ku miliyoni 20 leta yari yahaye buri mutumba. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jide Nahaye.
Bamwe mu mashingamateka bavuga ko baraza urugero rw'amafaranga amaze gusubiza mu kigega cya leta kuva amashyirahamwe y'amakoperative arumweje ayo mafaranga ari ruto. Bamwe muri abo bashingamateka babona ko ibyo bishobora gutuma amakomine atazi bashobora kwishyura amafaranga.
Ikibazo gihaza amakomine mu gihaza n'igihugu kuko uburyo bukoreshwa ni bwinshi umaze kugera ku miliyaridi 58 mugabo ukabona rutonde ro kuvurema ingenzi. Nje ndiyumvira yuko hakwiye gusubira kubaho icyo twakwita inama rukokoma kugira ngo isubire yige neza ikibazo cerekeye amakoperative kugira ngo kive nk'umusaruro ukwiye.
Yarabonetse neza ko amakoperative mengo ntiyigishijwe kuko ntibyumvikana nk'abasanga ku mutumba wose koperative ivuga ko yaguze ingurube zose zigapfa. Basanga rero ra komine ituhagirira ikibazo kuko niyitegeza kugira ro kuvurema rero nibaza ko mwosubira mugatanga inyigisho bakumva ko ayo mafaranga atari ayo kugabura ari ayo kwiteza imbere hama agasubira
Ishwa kurewa makenga ya wa shinga mateka mshikiranganyi mvijia dejuwe harimu teambele rusangi makteni terete ya siguye bimwe mvijia tumegushikubu urugeruga mafaranga maze kuri kwa riruto
ni mvijia otororo kubema nino hariho wangu ya mwara kushabinelego mkwa hizi fakteni komeza harikuta hivyo ni wa shote ndava kuwa itungwa inha hene inhama hagebero kubema toka sangi yonga yo chafitame yo nama ni hiki mjara changu yo hene tuze si zana mahera toka si none ngurishi ndawa suwiza mahera kwa chukiki kibazoka
naho biruko umushikiranganje niterete aramuriza ko amafaranga atadopfa busa
ubiraba kujye tenje mu mizi gomenga twara home ibambe wati wabuki ko twagira mana rin sase se mu societe cooperative ahagaze neza cha twagira naye ndi nivyo ari muri ruje tusiko twa kumwe tuya rore bana akazire makwa na kopinje ko kwa cyane iri mu bugu uri akatwe mayi ya mahoruga mugabo na twebwe ngo umushikiranganje twabikurikira cyane ku mwanya ku mwanya kugira twa yuko
Chigano chubwa mshikiranganji cherekana ko komine gihanga intare ya Bubanza iri mu makomine amaze gusubiza amafaranga menshi ku rugero rwa 2026 kwijana mu giye gushika ubu hari amakomine yo mu zindi ntara amaze gusubiza amafaranga ku rugero rw'ubusa kwijana
abagize inama nshinga mateka kandi bariyamiriza ingendo y'ibitaro gushika ubu bigifunga abagwayi kuko babuze amafaranga yo kubiriha abo batuwe n'abanyagihugu babona ko iyo ngendo itakijanye n'intumbero y'isi yose mu by'amagara y'abantu mu gihe umushikiranganje ajeje amagara y'abantu yariko yishyurira ku bibazo byabo kuri uyu wa kabiri yavuze ko ibyo bibwirizwa gusezererwa mu migambi mishasha iri kirarangurwa mu gihe ubwira ngo abantu bose bashikirwe n'ubuvuzi bubereye n'inkuru ya mugenzi wacu Noris Nduwimana
abagize ico bashikiriza kuri ico kibazo babona ko bitumvikana ingene abantu bo bagifungirwa mu bitaro kubera abantu niwe kubiriha mu gihe cya none isigana ku mugambi uko atamuntu yo badashikirwa n'ubuvuzi bubereye ishigira cyo mukuru w'inama nshinga mateka Sabina Ntakaruta Imana yamaravuga ko atari byavuba
ibi ndabivuga ko wabibaye gushika mu mwaka w'2004 abagwayi barafungirwa mu mavuriro cyane umubyeyi yatwaye umwana kwa muganga gakira yacafunga umwana akazohafagira ngo atambukaye haja aruruhinja uno munsi nembe bibyagarutse twasubiye inyuma mudutabare mudufashe mushikiranganje bareke ku
Mushinga mateka te Ansimani Nambona wanegura kwiyongenda iri kwiragaruka kandi yari yarahagaritswe na leta
yasubiye kandi dufite ko leta yavuze ati ngo nasa gufungirwa mu bitaro buje naho umuntu yabo zishariha agakira arashobora kwiyumwa manya gatanga amafaranga ko dogera kishura
abandi nabo mu mushinga mateka Jean Claude Hasabimana biyamiriza ingwati z'amafaranga asabwa abagwayi bataranavugwa
umuntu ashobora kugira azida umuntu muto muto ugasanga amaze amasaha n'amasanga no kuvaga ashobora no kuhapfira bakanga kumwakira kubera amahera yakoze mugabo yagenda mu ivuriro ry'abigenga uwo muntu ugasanga baramwakiriye bakamuvura amahera akazupfuma yariha mu nyuma rero umushyira imbere amafaranga cyane murara umushyira imbere n'ubuzima bwa bene gihugu
ibyo mushikiranganje Sylvia Nzeyimana hajejwe amagara y'abantu ntabihakana ariko atanga umwizera agira ati
byaragabanutse aho twokumva basubire gufunga abantu tuzotohoza neza tuzotohoza neza turabe koko icatumye uwo muntu afungwa mu bitaro tubirabe neza hanyuma kugira ngo ntihagire abantu basubira kuza barafungirwa mu bitaro kuko nta n'umwe abereye mu bitaro ariko mu bitaro hakwiye kuja umuntu agwaye avugwe hanyuma akire hanyuma atahe muhira
ku bagwayi batinye gufungirwa mu bitaro nk'uko binegugwa n'abashinga amateka muri kino gihe icegeranye inama nshinga amateka iheruka gushikirizwa na Sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta cerekana ko abagwayi 522 baturutse ibitaro by'intara za Murambya Muginga na Cibitoke hagati y'umwaka w'2018 n'2022 ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bugitohoza ko
Radio Indundi Culture
zagate akazi na muntu umugujejwa gate akazi na muntu CNIDH magari nyamirame bikuti udira gupfunga baba ketse kwicaha ibyo umugwi ukabubivuza inyuma yaho kuri uwa kabiri uyo mugusabiye kuko bamwe mu banyororo bari bapfungiwe muri komisare ya gipolisi mu gisagara cha Bujumbura borekugwa ivyakozwe aho abanyororo 300 bagizwe n'abagabo 252 abagore 205 n'abana bahejeje bararekugwa ico gica curongo yo mugwi Anacre Nzohabonayo avuga ko mu gihe yibonekeje ubwishi bw'abanyororo mu wabohero ivyo bituma abapfungwa babaho mu buzima butoroshe tumukurikire
mu byo tujejwe harimo kugendera kubera ubusho n'amabohero ejo rero twari twagendeye ako gasho uburenganzira bwonye nifise no kuvugira abantu igihe tuba tubona yuko tambo zitegekanijwe n'amategeko zihari kugira ngo umuntu agume mu gasho ahubwo igituma igikorwa twakoze ejo hahise mwakigarutseko nuko ikitari gisanzwe kandi atari ibintu byari bimenyerewe kw'abantu bangana gutyo onye bafungirwa ahantu ahantu hatoya ico no hanura inyamiramari nuko bo ama biyumvira yuko gufunga umuntu bitegerezwa kuza ubwa nyuma hanyuma bakamufunga baravye yuko ibisabwa n'amategeko mpana vyaha byose uwo muntu yabikwijije imbere yo kumupfunga
na kre nzo habonayo akaba alichegira churongo ye umugwi wigihugu ujejiza gateka ka zina munhu CNIDH muzi ndero ushikianganji ujejwe ndero uvgakobu shuwala gusubira kungingo garibu gafashe kuru yu wa ambere ihagari jigiche chukwi menye zabita materner kuhisure jitirwe musenye Victor Skeppers mugihosha nyuma yaho abavzei bariwa handikijabana uyumaka bidoge yungingo ihagari kichogisata kuru yu wakabiri mushikianganji François Darimana akamensha ko ubwo buyobozi bw'iryo shuri bwoshira mu ngiro ibyo bwasabye bijanye no kunguruza abana bayobewe muri ico gisata tumukurikire
twebwe twari twasabye iyo shure yuko abo bana bayobeje ko babareka bakamenya muri maternelle bakazotangura ibyo byo kuyoberwa bageze mu mwaka wa mbere iyo ngingo rero baranse kuyikurikiza twebwe rero dushatuvuga tuti mbega hamwe ishure yose yozira fata ingingo yuko umwana amenya afite amanota make ikimurungika handi mbega abo bana na tuweza tukabajana hehe alicho gituma lero tuwa itukafashe iyo ngingo yuko duhagarika icho gisata cha maternel kuri iyo shule aliko lera barongo iyo shule bachie batwereka ikete banditse ubwambere hoho babanza gusaba ikigongwe kuvyo bari batwandikiye baca baraniyemeza yuko ivyo twabasavye vyose bazobishira mu ngiro kandi yuko nizindi ngingo tuzoba twafashe biyemeje kuzishira mu ngiro ari naco gituma twace twabwira tuti twebwe ntangwanko ruri hagati y'ubushikiranganje n'iryo shure mu gihe bashize mu ngiro ivyo twabasavye twebwe natwe duca tubugururira nivyo iryo kete riradushikira bari tweretse niyo ryadushikira soca turaba ingene dufata ingingo kwiyo maternelle isubira kugurugwa tukaba rero tuboneyeho akaryo ko kumenyesha n'ayandi mashuri yuko ishure ryose rizokwanka gukurikiza amategeko y'ubushikiranganje yuko turifatira ibihano si igihugu cy'akajagari mu gisata cy'indero ahubwo nitwebwe twabwiriza kwereka karorero abandi yuko turi ku murongo twebwe twotangura kwanka amategeko
ugwego rujeje kugenzura no gucungira amashiramwe y'ubwishingizi rumenyesha ko ibiciro by'ubwishingizi ku bafite ngendeshwa byadugijwe kugera ku bice 44% kubera ibintu byagiye kuduga ku biciro byahahora byari byarashinzwe umunyamabanga mukuru w'ugo gwego Joseph Butora avuga ko byatuma haba guteba mu gutanga inshumbusho akizeza ko ubu ico kibazo kidazosubira kwibonekeza akanagabisha amashiramwe y'ubwishingizi ataratunganiza abanywanyi bayo ku mwanya ko azohanwa hisunzwe amategeko
amafaranga yarasanzwe asabwa imbere y'itariki 19 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka 2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023 murumba imyaka yacinge ningana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngai wacu mu Burundi kuko cagugwa mu 2011 ariko cyo kikugwa uyu munsi kugira ngo ishira hamwe riteganiza rishobore gukora neza icyo rijeje no kuvuga ugutanga inishize kwaba ari gushumbusha n'ibindi naryo nkubwi ngo makoro ifite amafaranga kwiye gukora ibyo niho rero hafatwa ingingo yuko kokogwa icigwa cy'ubuhinga dusuzumire hamwe ibyavuye mu cigwa tubyemeze ibyo byaba dufatiye ku biharuro icigwa cerekanye urugero rw'amafaranga uri hasi rufatirwa kugira ngo umuntu akinge impanuka icigwa cerekanye yuko amafaranga yatangwa yo kongerwa ko hafi bice 44 kwijana simone bya yozo bya bihari zangorane zuko bigorana kuri kwa gushumbushwa wagize byago none ugiye guhera naco catumye ibyo byo bigendaguri nandi yabata yoze kuri habyari bihari iyo tutabona yuko izi nkingo zizotuma gushumusha abantu byihuta nta kamwe ko kuzifata uri tariki 20 zugeze ku 9 ayeza amenga 3 gusa ibyo bice bishaje tangurikizwa reka twakanye kureza ameza abiri ameza 3 ataruko naho bire guteganiza ngo barazi neza ico mategeko abarindiriye ko ubijanye n'ibihari
Joseph Butora kabanye umunyamabanga mukuru kuri urwego rujeje kugenzura no gucungira amashami y'ubwishingizi akaba kuri iyo nkuru turangije kwa makuru yacu reka nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire maci habona Yesu rimwe bw'ivyuma byudone niye nzigamina yabashikirije ndabifuze kubandanya mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze